Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Inzamba agateka kawe turi kwa gatanu genekezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2021. Amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cya Tanzania. Ubucuti ibyo bihugu bifitaniye bukaba buri mu byoba bihungabanya ukwidegembya kw'impunzi ziri mu makambi ya Tanzania, impunzi z'Abarundi. Hari umuntu yatowe ikiziga ku mutumba Mugomere mu Rumonge, abiwe ngo bamuheruka ariko asangira inzoga n'abagenzi biwe. Nayo mu ntara ya Muyinga indwi irarumanye ata matara bafise. Kaze muri ano makuru mukanya tutatuja kwidonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru, duhere mu gisata cha politike. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cya Tanzania. Bitekanijwe yuko muri urwo rugendo azoshika no mu izinga rya Zanzibar. Tanzania n'u Burundi bisanzwe bifitaniye ubucuti, ubwo nabwo rero ngo bwoba buri mu bituma impunzi z'Abarundi zahunze zitoroherezwa mu makambi zisanzwe zirimwo, nk'uko tubibwirwa na Beni Akserakana.
Ugo rugendo president Ndayishimiye yaruhereye mu gisagara cha Dodoma, aho yakiriwe n'umushikiranganje w'imigenderanire Liberat Muramura, aho yaciye amushikana ku ngoro y'umukuru w'igihugu aca yakirwa na Samia Suluhu Hassan. Kuri uno wa gatandatu naho azoca agendera izinga rya Zanzibar, akazokwakirwa n'umukuru w'iryo zinga Hussein Ali Mwinyi. Azoca agaruka i Dar es Salaam, aho bitegekanijwe ko azoganira na mugenzi we Samia ibijanye no gufashanya hagati y'ibyo bihugu. Bitegekanijwe kandi ko Evariste Ndayishimiye agendera igisata c'inganda, aho azoshira ibuye rya mbere ahazubakwa igisata c'ishirahamwe rihingura umwavu w'ikizungu FOMI rifise icicaro i Burundi. Evariste Ndayishimiye ubu bugize kabiri agendera Tanzania, kikaba ari naco gihugu yagendeye ubwa mbere inyuma yo gutogwa ngo arongore Burundi. Icyo gihugu agifata nk'umuvyeyi w'u Burundi, nayo wahora kirongoye Magufuri nka se wiwe. Ubwo rukundo ruri hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri n'urwa kera, kuva Julius Nyerere na Rwagasore Rui barondera intayo kwikukira. Ubwo bucuti kandi buribonekeza cyane hagati ya SSM na CNDD-FDD. Uwo mugambwe utwara u Burundi uno munsi, abawugize bakiri mu ishyamba barashigikiwe na leta yarirongowe na Benjamin Mkapa, bimwe bigaragara n'igihe Petero Nkurunziza yari yabogojwe ku butegetsi icyo gihugu cyari kirongowe na Jakaya Mrisho Kikwete, nicyo cyamufashije kugaruka mu Burundi. Ubwo bucuti rero hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri byaragize ingaruka mbi ku Barundi bahungiye muri Tanzania, bafatwa nk'abagwanya ubutegetsi. Izo mpunzi zaraburabujwe bikomeye gushika aho bategekwa gusubira iwabo. Kugeza n'uno munsi izo mpunzi ziracatotezwa zizira ubucuti abatwara ibyo bihugu bafitaniye.
Mu makuru avugwa mu gisata cy'umutekano, hari ikiziga cy'umugabo catowe mu gatondo ka kare kuri uno munsi wa gatanu, ni ku mutumba Mugomere wo muri komine n'intara ya Rumonge. Abamuzi nk'uko amakuru ava ngaho mu Rumonge abivuga, ngo bamubonye irya nyuma ariko asangira agacupa na bagenzi we ku kirabo kiri hafi yaho icyo kiziga catowe. Parfait Mudasigana.
Amakuru dukura ngaho mu ntara ya Rumonge avuga ko uyo yarayagandaguwe abamubonye irya nyuma yari mu kirabo ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, ngo uyo bayahuye n'imisore y'imbonerakure yariko irakizura, iyo nayo ikaba ariyo yoba yaramunize ikanamutwara utwiwe. Bamwe mu rwaruka begereye aho icyo kibanza cyatowe ikiziga bakaba bajyanywe gufungirwa muri komisariya y'igipolisi mu Rumonge ku mvo z'amatohoza. Uwo yatowe ikiziga akaba yakora akazi ko kwisumamwo.
kandi ni kumukomera aho yasanzwe babaye ahora yikorera twiwe nyine akarondera harosikira akacyo kurema cyangwa cyo kubaka fasha abubatsi babita bayede rero njye yari karanwa bisanzwe ariko mu gatondo twasanze ari ngaho nyine naryamye yapfuye nta birato yari yambaye nta na kimwe yari yambaye byose bari babimukuye kabo hari aho rwaruka rwaruka nyine mu muganga uri ku butegetsi wawe nyine nta murimo wange wafashwe abaye ko bagiye kugira amatohoza ntituramenye ibyo ari byo
abanyagihugu basaba ko hoba amatohoza yigenga kugira ukuri kumenyekane abagiriwe n'icyaha bahanwe hakurikijwe amategeko
mu gisata cy'agatera kazi na muntu naho hari umusore wo muri komine Kiganda y'intara ya Murambya afunzwe kuva ku munsi wa kabiri w'inondwi turimwo yagezwa ko yoba akorana n'imigwi ihungabanya umutekano mubegereye umuryango wiwe bavuga ko yoba ari kazira matati y'amatongo abamufungishije bakaba ariko baramudodobereza uwo musore akaba yaraherutse gusohoka ibohero ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu abegereye umuryango wiwe basaba ko yorekurwa kuko ataje ntu na kimwe ari karazira ni nkuru ya Diane nkuru nziza
Uwo musore yafashwe ari ku muhani wabo ikiganda kwa kabiri w'indwi yitwa Christophe Ndayiragije yaramaze amezi make avuye mu ibohero ku kigongo cy'umukuru w'igihugu yari yafashwe mu mwaka w'2015 yagerezwa kuba ari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cy'umuyisi president Petero Nkurunziza yafashwe yagerezwa gukorana n'imirigo y'abitwaje ibigwanisho imaze igihe ihungabanye umutekano mu ntara ya Murambya abegereye umuryango wiwe bavuga ko ibyo yagirizwa ari ibinyoma bagasigura ko ahubwo yoba ari kwazira matati y'amatongo asanzwe ari mu muryango bamwe mu bo basangiye iryo tongo riri mu matati bakavuga ko ari umukenyezi w'uburongo iperereza muri komine Kiganda imbere yuko afatwa ngo bari bamaze kwitura inzego bababwira ibijanye n'iryo rementanya basaba umukuru w'igihugu kubatunganiriza uwabakarikurwa
yafashwe ku munsi wa kabiri mu masaha 9 hajwe to poste na polisi n'ukuru mugambwe n'atwara imbonerakure n'uko byagenze mukuri umukuru w'igihugu turazi kuri amatunganizo arundi n'uwo muryango nagerageze arabishimiye iyo bakorera n'ukuri azo bakoze yafashwe wari amaze kwitura inzego amatara akaba yarabitse komiseri akaba yarabitse umusitaneri wa komine Kiganda akaba yarabitse ntibyumvikane ingene uwo muntu bucamutoteza kuko kuri iby'amatongo kandi baramaze kubyumva abana bibabwiye
ubwo basangiye itongo amatati yaryo ari mu butumwa ngane ngo ni umukenyezi w'uburongo iperereza muri komine Kiganda azwi ku izina rya Ladislas bavuga kandi ko hari haheze iminsi amazina ya Christophe Ndayiragije uwo mutegetsi mu iperereza ku rwego rwa komine amutanze mu nama y'umutekano bavuga ko yabereye mu ntara ya Mwaro avuga ko ari mu bahungabanye umutekano
harimo umwe afise umugabo wiwe atwara dokimana se Kiganda ikora Ladislas hari icyo tungo cyabo cyasanzwe mu matati ariko cyane ngo mu butungane kubera Ladislas yari yigeze kuja mu nama y'umutekano mwara kubera ko kumutadobereza nyine kuri amatongo bapfa aca mutanga aravuga ko yari mu bitero by'ubugarama ariko icyo gihe cy'ibitero by'ubugarama ubwo yari afunzwe n'iyo kwafungurwa ibyo by'ibitero ntabyo yigeze ajamo kubera ibyo by'amatongo bapfa
Kadiyo Nzamba tumurondeye kuri telefone Ladislas arongoye iperereza yatumenyesheje ko atakintu na kimwe azi kwifatwa ry'uwo musore ariko atamenyesha ko yamaze kwitura ubutungane kubyagirije by'uko ari we yoba ariko afatisha uwo munyagihugu ntitwashoboye kuronka kuri telefone Diomede Nzambimana buramatari w'intara ya Murambya kugira ngo nawe agire icyo avuze kuri icyo kibazo abanyagihugu bavuga ko bari babanje kumutura
Urakoze Diane nkuru nziza tubandanirize mu ntara ya Gitega aho umukenyezi akorera ku bitaro bikuru by'Igitega amaze iminsi irenga 20 apfungiwe mu gasho k'iperereza amakuru ava ngahe Gitega amenyesha ko uwo mukenyezi yabarejwe igufa kugira ngo yemere ko atanga amakuru kuri radio Inzamba agateka kawe abegereye umuryango wiwe bavuga ko bafise amakenga ku mutekano uwabo bagasaba yuko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe ni nkuru tubaza Laura Ntengurutse
uwo mukozi wo ku bitaro bikuru byo mu ntara ya Gitega afungiwe mu gacho k'iperereza kuva ku igenekerezo ya 30 ukwezi kw'icenda yitwa Marie Chantal Nijimbere yafashwe nk'unyurujwe yurizwa gikubikubi imodoka y'iperereza amasoko ya radio Inzamba agateka kawe muri bamwe mu bapolisi avuga ko yaborejwe igufa bidasanzwe ahasabwa kwemera ko ariwe yatanze amakuru ku radio Inzamba avuga ku bikorwa bitagenda neza
kubitaro bikuru byo mu ntara ya Gitega. Aya makuru nyene avuga ko uko koborezwa igufa byo byatumye amagara yiwe atamera neza, bica bituma iperereza ryo mu ntara ya Gitega ritinya kumujana kuri parke. Bivugwa ko boba barindire ko atora mitende kugira ashikirizwe umushikiriza manza n'ibyariho byiwe. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe nitwashoboye kumenya ico OPC1 Zebron Foranzima arongo iperereza mu ntara ya Gitega avuga kuri iryo fungwa.
Ishyirahamwe Akate Burundi rikabona ko iryo fungwa ritubahirije amategeko na gato, kuko ngo imbohe itarenze iminsi ndwi iri mu gasho k'igipolisi cy'Inyamiramabi kiretse habaye uruhusha ruvuye muri Parke ya Repubulika. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe Akate arabitubarira.
Gufungwa rero gagateganyo gagardavi rikozwe n'umupolisi byo bita abapeji bisanzwe birekwe n'amategeko mu ngingo ya 33 y'igitabo kigenga matohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha. Mugabo uwo mupeji ntashobora kurenza iminsi ndwi yo gupfunga. Niyo bishitse akabikora abanza kubaza umushikiriza manza akamuhugura uruhusha rwo kupfunga, naho nyene bitarenze imisi 14. Hariho kandi twobibutsa yuko izingingo zari n'amategeko yo kuyiburanisha n'itohoza z'imanza z'ibyaha ni ingingo tegerezwa gukurikizwa uko zanditse abantu badashobora kwiyumvikanira ngo bazirengeko. Ariko rero iyi nyifato y'urwego guperereza ntitutangaza na gato, kuko n'ibintu bamaze igihe bakora uko nyene bapfunga abantu bakarenze ibiringo bagashikana no mu meza arenga. Kibabaje nuko n'amasentare ariyo yateza kuraba yuko amategeko yubahirijwe, nayo nyene atigira kosora ayo makosa ngo ibyo byakozwe na abamugwego guperereza babone ko tabitubahirije amategeko hanyuma babifute, cyane cyane barekuri uwo muntu hanyuma mbere n'ababikoze bakurikiranwe n'ubutungane. Ibyo tuvugana ko ari bya bindi byo kubura ubwigenge bw'ubutungane bwa bituma kambere ko naba bacamanza usanga nabo nyene barinjiye muri ayo mugogo uhohotera abantu, cyane cyane ababo bumva ko umenga ntibari kwavuga bumwe n'iby'ubutegetsi bushaka.
Mu yandi makuru ajanye na peka akazi na muntu Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger mu rurimi rw'Igifaransa n'ishyirahamwe rishasha rigiye gutangura ibikorwa ryishinze. Ibyo ntibyamenyeshejwe na Germain Rukuki yaritanguje kuri uyu wa gatanu imbere y'amashyirahamwe y'Abarundi na Mvamakungu aharanira agatera akazi na muntu. Muri iryo shyirahamwe Germain Rukuki ategekanya gutera intege abaharanira agatera akazi na muntu baba bariko baraburabuzwa kubera akazi kabo. Dutega amatwi Germain Rukuki.
Murabona yuko namaze imyaka 4 mfunzwe by'akarenganyo yambereye akajyo ko kumenya byinshi bibera mu mabohero. Iyo myaka 4 yambereye akajyo ko kumenya akarenganyo gakoregwa abanabandi. Ivyo byanshikiye ndi mu ibohero narabibonye ndabimenya, nanje ndifuza yuko nubikingira abandi. Mu gukingira abandi nuko nateguye ko ngiye gushyira mu ngiro ishyirahamwe rijejwe gushyigikira abaharanira agateka kazi na muntu, kuko narabibonye ko bihe bakoreramwo biragoye. Benshi ntibaratahura yuko abaharanira agateka kazi na muntu bahari kuri bose, baba abari mu nzira nziza cyangwa abatari mu nzira nziza, abari ko barahohotera abandi. Abaharanira agateka kazi na muntu bariho kuri abo bantu bose. Ni ukugira ngo rero mfashe gukinga, mfashe ndavye ivyo nagiye ndacamwo ivyanshikiye, kugira ngo yubahirizwa ry'amategeko n'uburenganzira bwa kiremwa muntu agateka kazi na muntu yubahirizwe. Iryo shyirahamwe ryitwa Ensemble pour le soutien défenseur des droits humains en danger. N'ishyirahamwe mu Kirundi rijejwe gushyigikira abaharanira agateka kazi na muntu baba bariko barashikirwa n'ibibazo kubera umwuga wabo barangura.
tubibutse ko Jeremy Rukuki aherutse kurekugwa kwa yaramaze imyaka hafi itanu afunzwe, akaba yari yaciriwe imyaka 32. Jeremy Rukuki akaba yahoze ari umukozi w'ishyirahamwe Rukristo rigwanya usinzikarizwa ubuzima kiremwa muntu.
Inzamba
Radio Inzamba dutandukire amakuru avugwa mu ntara. Imiryango itari mike iba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga iridogera ishyirahamwe ritanga umuyagankuba n'amazi ko imaze iminsi itabona amatara. Amakuru ava i Muyinga akemeza ko ingaruka mbi ziturutse ku ibura ry'umuyagankuba zatanguye kwibonekeza. Reka tubibaze Frank Kazi.
Izo ngorane zo kubura umuyagankuba zatanguye kwibonekeza ku mutumba Kibogoye, mu nyuma icyo kibazo gica gikwiragira mu bindi bice by'uwo muji. Iryo bura ry'umuyagankuba ngo ryaturutse ku cyuma kiyungurura umuyagankuba bita transformateur mu Gifaransa cononekaye, kikaba ari cyo kibugabanganya mu bice bimwe by'umugwa mukuru w'iyo ntara, nk'uko bivugwa na bamwe mu badafise uwo muyagankuba. Ivyo vyatumye rero hibonekeza ingaruka mbi zimwe zimwe nk'ingorane zo gufasha abana gusubiramo ivyigwa be no kubika imfungurwa zononekara iyo zidakanyishijwe. Iruhande y'ivyo bakaba ngo bamaze iminsi batambara uduhuzu tugoroye kubera ibura ry'amatara. Imwe muri iyo miryango yavuganye na Radio Inzamba agateka kawe igasaba ishyirahamwe Rigidezo gusubiza ibintu mu buryo ridatevye. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera ku telefone ujeje igisata cy'umuyagankuba cya Rigidezo mu ntara ya Muyinga ruramukena.
Mu gisata cy'ubudandaji kandi n'idogo ni myinshi mu badandaza bato bato binyobwa bya Brarudi bikavovo ni muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Bidoga bavuga ko batangishwa amafaranga 10,000 y'amarundi kugira ngo baronke uburenganzira bwo kurangura. Ayo mafaranga ngo bayabaka basabwa ku nguvu guterera umugambwe CNDD-FDD. Ni inkuru ya Jacob Sibomana.
Abo badandaza bidoga bavuga ko iyo bagiye kurangura ibinyobwa vya Brarudi batabironse badatanze amafaranga 10,000 vy'amarundi umwe wese. Bavuga ko uzizana yitwa Nikura atawe yemerera kurangura ibyo binyobwa aterekanye ko yarisha amafaranga. Bavuga ko ari intererano y'umugambwe CNDD-FDD. Umwe muri abo badandaza aravuga uko byifashe.
Umudandaza yitwa Nikura aziroronka akazishikana mugabo abaje kumurangura agaca abaka amahera 10,000 uko baba bangana kose n'aho twari kaziye ni kugira ngo noneho ngo ayo mafaranga ngo yashinzwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ayo mafaranga agaca ayatanga gutyo bayatanga gutyo bidoga bidoga kandi bidoga cyane mugabo byamaze kubasesereza. Ubu rero niho amakuru ariko arakwiragira hose.
Ikindi bavuga ngo nuko ayo mafaranga atacapfana nayo baranguza kuko bayatanga ukwayo.
Ayo mafaranga 10,000 arenga ku giciro gisanzwe cyarashinzwe na Brarudi cyo kurangura kuri bajya baranguza batobata nayarenga ko sayasanzwe ari mu giciro.
Ntitwashoboye kuronka Federico Mustanteri wa komine Mukike kugira ngo agice abivuze ko telefone yiwe yahamagara ntiyitabe.
Mu ntara Mongi naho ingaruka z'ubukene bw'igitoro zatanguye kwibonekeza. Amakuru ava muri iyo ntara akavuga ko itike yo kuyunguruza yatanguye kuduzwa. 400,000 niyo mafaranga arihishwa asabwa uva mu Rumonge aje Bururi mu gihe atahora arenga 300,000. Makuru mwuga wo kuroba ho bavuga ko bakora bahomba nico kimwe nabunguruza abantu n'ibintu. Abanyagihugu bakabona ko bariko bagwa mu mporero bose basaba leta ko yotora umuti w'igitoro. Inkuru ya Prosper Nzisabira.
Abarovyi baheruka kuja mu karuhuko k'indwi bashigura ko batigeze baronka umwimbu w'amafi mu kiyaga Tanganyika. Abo barovyi bashigura ko agahombo kabaye kanini muri iki gice cy'ukuroba ico bita mu mwuga wabo indenga. Bidoga ko igitoro kitaboneka ku mastasiyo yo mu Rumonge bagaca bagura icy'amagendo ku 400,000 vy'amarundi iritiro. Nico kimwe nabunguruza abantu ku mapikipiki. Bashigura ko ukeneye igitoro agikura mu gisagara cya Bujumbura ku birometero bishika 70 uvuye mu Rumonge.
Ibyitura biragoye tugikeneye tutegereza kujya Bujumbura aho ngaha mu Rumonge nta nahamukire tutegereza kujya Bujumbura. Hanyuma iyo turiko turakora twarose ku gatoro bica bisaba yuko tuduza kabeyi banyagihugu baridoga mugabo nta kundi turi bugire kuko si twebwe twebereta amayo tanga igitoro canke ka igafasha ikaboneka nta kindi twese tukapakira ku ibere.
Abafati barabara rumonge bururi bobo baramaze kudugirizwa ko itike yo kwiyunguruza ryavuye ku mafaranga 3,300 rija ku 4,000 nkuko uno twasanze ku gituro cya rumonge abishikiriza.
Twebwe twategereje kuja ku rubanza mu ntara ya Bururi, ariko tugiye gufata imodoka twasanze byarahindutse. Twaheruka itike ari 3,500 mugo twasanze ari 5,600 igituro kiboneka, hanyuma abantu bagasubira kwiyunguruza bikwiye uko byahora kuko hamwe bibandanije gutyo n'ibintu birashobora guca biduga uko mu gihe ata abantu bariko baraje kurangura, ata abantu bariko baraje kubizana. Iyo biva bica bituma ibintu bizimba.
Bamwe mu bakora akazi ko gutanga igitoro batashimye ko amazina yabo amenyekana, bavuga ko bene amastasiyo bafise igitoro ariko banga kugitanga kuko bibaza ko gishobora kuduga. Baba abiyunguruza, baba abunguruza abantu n'ibintu canke abarovyi, basaba leta ko yotora umuti w'ico kibazo. Mu itangazo naryo ry'ubushiranganje mu byo bujejwe harimo igitoro, basigura gusa ko bariko bakora ibishoboka kugira igitoro gisubire kuboneka.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe murabandanya mukurikira amakuru twabateguriye twandandize mu gisata c'imibano. Leta ya CNDD-FDD ngo yaramaze gufata ingendo yuko ibyaha byakozwe muri Kahize byakorewe mu bwoko bw'abahutu ari byo byonyine byokwama bivugwa mu gihugu, iby'abatutsi nabyo bakabirenza ku ruhe rw'amazi. Ibyo biri mu ihwezo ishyirahamwe Fokode riharira agateka kazi na muntu mu Burundi, aho n'inyuma yaho umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca atangiye itegeko igabanya igitigiri cy'abaja kunamira kuri uyu wa kane abana barenga ijana bo mu bwoko bw'abatutsi baturiwe kuri lise Kibimba mu mwaka w'1993. Umushikiranganji akaba yasiguye ko ari kumvo zo kwirinda ikiza cya COVID-19. Pacifique Nahazwe arongoye iryo shyirahamwe asigura ko ariko sari komeye cyane byakozwe kuko ibyaha byakozwe muri Kahize byakorewe Abarundi bo mu bwoko bwose. Kubwiwe ngo leta ya CNDD-FDD ishaka kubakira kujyanisha Abarundi mu kwigira umukunzi w'abahutu kandi idasiba kubica. Twumvirize Pacifique Nahazwe akaba arongoye ishyirahamwe Fokode.
Twabonye mu bisagara bitandukanye by'igihugu abantu baba ari benshi barundanye atangingo nimwe iboneka yafashwe ijanye na corona mbere ukamengo corona ntane ikiriho. Aha rero ni umuntu acyayibaza, mbega Gervais Ndirakobuca go bari urukundo rudasanzwe yo bafitiye abari bagiye kwibubu, ariko go rukundo akaba atarufitiye abandi bose mu gihugu canke yoba ari uko yoba ziko corona iri kwihugu gusa ahandi hose mu gihugu ikabita hari? Aho ni ikibazo kiri. Ariko ndakwankagaruka inyishu iribonekeza kuko urabye nko mu mwaka heze hoho iyi leta yarabugije Burundi abantu kujya kwitaba ibi birori byo kwibuka ababo babuze aho kwibubu mu 1993. Rero ngaha tukabona ko ibisa n'ingendo itera yibonekeza muri buno butegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu 2015, aho baboneka bashaka ko ibyaha byakozwe muri Kahise bikaba byakorewe abo mu bwoko bw'abahutu, ko ari byo byonyene byotera bivugwa mu gihugu bikaboneka ko ari byo bihambaye, naye ibyaha byose byagiye birakorerwa muri Kahise ababa mu bwoko bw'abatutsi bikaboneka ko atacu bibivuze cyane ko bitanabayeho bakipfuza ko bidasubira kuvugwa. Ibyo turanabibona no mu ngendo y'umugwi wo kuvugana kuri no kunywanisha Abarundi severe, aho mu myaka hafi imyaka 6 imyaka 7 bamaze bariko barakora basa n'abatumbereye ibyaha byakorewe abava mu bwoko bw'abahutu mu 1972. Kandi no muri iyo myaka yose, imyaka yose y'ibyago by'u Burundi, nta na rimwe ibyago bitashikiye amoko yose. Ariko impumbero y'uno munsi iboneka ari iyo y'ukwerekana ko hababaye ubwoko bumwe. Iri ni kosa rikomeye cyane, ni intumbero ihonyora rwose amasezerano yarusha, ni intumbero kandi aho gufatanya Abarundi itera yongereza kubajyanisha, kuko iyo ntwaro yababaye cyane mu 2015 imaze kubona abahutu n'abatutsi bafatanye mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkuru Nziza, ubishaka kubakira ku kujyanisha abantu kugira ngo yigire umukunzi adasanzwe w'abahutu kandi ari intwaro yonyine yica abahutu batari bake. Ku bwacu bino bintu birakwiye gukosorwa, ibijyanye n'akahise bikaza bifata cyo kimwe amagogwa yashikiye abarundi bose.
Tuwamenyeshe ko iyo miryango yabujijwe kwibuka ababo ngo kubera imvo zo kwikingira ikiza cya COVID-19, ariko ibirori byo kwibuka incungu ya demokrasi byitabwe n'abantu sinzi kuri uyu wa kane mu gisagara cya Bujumbura, kandi amabwiriza yo kwikingira ikiza cya COVID atigeze akurikizwa. Duherahereze kuri ino nkuru ijanye n'indero. Ikigo Mezo Shalom caratanguje ku munsi wa gatatu ibikorwa byo kubaka ishure ry'abana b'imicuko maternelle hamwe na mato mato mu gisagara ca Kigali mu gihugu kibanyisha u Rwanda. Akaba ari umugambi w'ikigo Mezo Shalom gifashwa mu mugongo n'ingoma y'ubwami bwa Luxembourg. Margarite Barankitse yatanguje ikigo Shalom agasigura ko iryo shuri rizoba ikigo gishasha gitanga amahoro mu karere k'ibiyaga binini binini.
Murabona kuva ntangura mu 93 nakiriye abarundi, ndakira inyuma yaho, ndakira abanyarwanda, ndakira abana b'abakongo. Nasanze rero nguma subira, murabona mu 2015 subira guhunga nari nise ikigo c'amahoro Mezo Shalom. Nkaba nibaza nti kubu rero ngize Imana, nkaba mfisemwo muri abo bana impunzi z'abakongo, nkaba mfisemwo abanyarwanda, nkaba mfisemwo abarundi. Si ukuvuga ko Burundi canke u Rwanda canke Congo bwari bubuze abantu bize, nuko mu mashure bagira badashiramo ayo mavaleur y'ubuntu. Umuntu yiga niyo uwo mubaza umwana ati wiga kugira nti niga kugira ngo nzobe engineer hanyuma ndonke amahera ngura imodoka nubake inzu. Mugabe ntabwo wumva avuga ati nagomba nige ndareko nanje mpindure ikintu nange nanje mu byo naronse ndabifashishe abandi igihugu canyibarutse kibe ciza abantumye nanje mbicondi nabahe nico rero nshaka.
Kubijanye n'umutahe umurondera w'ubutungano w'u Burundi, Margarite Barankitse ati iburabuzwa ngirirwa na leta y'u Burundi zizombuza kubandanya no gushitsa ibikorwa byo gufasha biciye mu kigo Mezo Shalom. N'ubu dukurikire Margarite Barankitse.
Burundi nubwi wacu kandi nawe ushobora kumbura ko iryo zina Barankitse, kuko Burundi nanje bwanyibarutse uko bwibarutse nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye. Nagomba ngo aranyumva ndababwire nka kumwe Yesu yishuye Herode ati ge tubwire irya mbwebwe ni haba hageze kumva nzopfa. Mugabo kandi jiwe mbega ku myaka 65 ni naba narasimbye kangahe bamaze kumpaca kunyica icumi no muri ya ndege baturira itariki 6 za Kigarama mu 2021 ariko ntiyahiye. Igihe banturiye mu 2007 bakarungika sayine y'ijoro uruntu ngo runturiye kuko babona ko atawunzimya baranse kuza kunzimya iminsi 3 mugabo bugize birashika kunzu z'abana umuriro uhagarara n'ibindi bizohagarara nta muvyeyi n'umwe atabana be.
Ni kuri iryo jwi rya Margarite Barankitse turangirije ko ano makuru twari twabateguriye. Murakoze mwebwe mwese mwari mutsiza abiri, barakoze kandi bagenzanje bafashije kubategurira ano makuru. Mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze, mugira amahoro hiwanyu.